Maso yanje, maso yanje tuma jewe mbora Niwe mazi yanje, maraso yanje nyunge rubuzima Waraje mubuzima, buzima pranju nyigisha gukunda Unjie mumutima, umutima wanju ramvuri bironda Nigera, giricho ngongorera Baby nizira Mugiri chumvura Baby nyegera Numva mfisi ngwara Nyegera Mugiri chumvura Iyo uri kure yanje changiri chaka Iyo ndi kumwe nawe chanda gushaka Nyegera Baby nyegera Yo
Dawa Nimepata dawa Nimepata dawa Dawa Nimepata dawa Dawa Nimepata dawa
Iyo uri kure yanje changiri chaka Ndi kumwe nawe chenda gushaka Nyegera Baby nyegera
Sinyibuka Abancisha kubiti na mabuye Rurimwicupa Urukundo rwacu ruruzuye Erego uri muganga udasaba ifaranga Abantu urabacanga mami Nzufata umupanga ndabatera ikamba Abantu nibicanga mami Iyo uri kure yanje changiri chaka Iyo ndi kumwe nawe chenda gushaka Nyegera Baby nyegera
Yo Dawa Nimepata dawa Dawa Nimepata dawa